niwe yarabi hagarari. Iyi muva ni radio ijwi rya Amerika. Radijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Oriane Tangishaka. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 no kuri 22. Mu Rwanda naho turi kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika ikaze mu makuru iyo kuri nosa. Mu Burundi abantu batandatu barafungiye mu gasho ka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Kayanza bagirizwa kwica impamvu
abantu byumvira kwica igikoko cy'imafu nk'iki nibaze yuko no kwica umuntu batobitinya arico gituma twashaka dutera kama bene gihugu ibo ngaha mu Kayanza muri ino zone ya Gwegura yuko no kuri bo bavanura niyo ngendo mbi ijanye kwa kubuzima ibikoko nk'ibi.
Uyo ni Berkimasa Tungimana atwara ikigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije. Mu Rwanda itohoza ryakoze ryerekana ko abagore bagera kuri 75% bahuye na ruswa ishingiye ku gitsina mu kazi mu gihe abagabo ari 25% gusa. Muri Burkina Faso havugwa ko igitero c'abagwanyi ba Kiislamu ku modoka zishirahamwe ritanga imfashanyo cahitanye abasirikare 11. Icegera cha Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris ari mu rugendo mu Buyapani na Korea y'Epfo rushimikiye ku bijanye n'umutekano. Ayo makuru naenda kwa hirya no hino ku isi ni mukanya. Dore makuru avugwa hirya no hino ku isi muri Burkina Faso havuga ko igitero c'abagwanyi ba Kiislamu ku modoka zishirahamwe ritanga imfashanyo cahitanye abasirikare 11, abasivile bagera kuri 100 barabura irengero ryabo. Ni inkuru eje ni mukankusi adushikiriza.
Guverinoma ya Burkina Faso yavuze ko abarwanyi bafite intwaro bavumbukiye ku modoka 150 zari ziherekejwe n'abasirikare zijyanye imizigo mu mujyi wa Djibo mu majyaruguru y'igihugu. Ivuga ko abasirikare 11 bishwe kandi ko abasivili barenga 50 baburiwe irengero. Yavuze ko ibyo byabereye kuwa mbere muri komine ya Gatsikinde mu ntara ya Sumu mu majyaruguru, aho kuva mu 2015 imiryango ifite intwaro ifite ihuriye na Al-Qaeda na leta ya Kiisilamu yigaruriye igice kinini cy'ubutaka. Umuvugizi wa guverinoma Lionel Bilgo yatanze ishusho y'ibyabaye habyita ubugwari n'ubunyamaswa. Umubare w'abahasize ubuzima ushobora kugera kuri 60 nk'uko ibiro ntaramakuru bya Faransa AFP byabivuze. Bisubiramo amakuru aturutse mu bashinzwe umutekano bavuze bati imodoka yose yahiye irakongoka. Icyo gitero gishobora gutuma ibyangombwa by'ibanze biba bike nk'ibiribwa na mazutu Djibo, umujyi umaze amezi warigaruriwe n'imitwe y'abarwanyi. Bishobora no kongera impungenge kuri Burkina Faso, aho miliyoni zigera kuri 2 z'abaturage bataye ibyabo kubera ubushyamirane bwiyongera n'ihindagurika ry'ibihe.
Urakoze Jeanne Mukankusi. Muri Nigeria naho igihugu gishobora kuzohura n'ibibazo bikomeye by'ifungura nabi mu buraruko bushira ubuseruko bw'igihugu biturutse ku mutekano muke, ibiciro biri hejuru n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe. Inkuru ya Jeanne Mukankusi.
Umuryango w'abaganga batagira imipaka Médecins Sans Frontières MSF wabivuze wasabye ko ako karere gashyirwa mu mugambi wa ONU mu bijyanye n'amafaranga y'imfashanyo ku mwaka utaha. Abagabo bafite imbunda bakuye abantu umutima mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria barishe kandi bashimuta abantu bagamije ingurane muri uyu mwaka. Iki gihugu gituwe kurusha ibindi muri Afurika gisanzwe gihanganye n'inyeshyamba za Kiisilamu zakuye abantu byibura miliyoni 2 mu byabo mu myaka irenga 10. Umutekano muke wabujije bamwe mu bahinzi gutera imyaka mu karere, ubu karimo guhura n'imyuzure itari yarigeze ibaho mu myaka myinshi. MSF yavuze ko yiboneye umubare ukabije w'abana bafite ibibazo by'imirire mibi bari munsi y'imyaka 5 muri leta 5 zo mu majyaruguru y'uburengerazuba bwa Nigeria, aho abagera mu 100% barimo kuvurirwa indwara zituruka ku mirire mibi. Imiryango itanga ifashanyo yagiye ahanini yibanda mu majyaruguru y'uburasirazuba, aho igisirikare cya Nigeria cyakajije umurego kigaba ibitero ku nyeshyamba za Kiisilamu.
Urakoze Jeanne Mukankusi. Icegera cha Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris ari mu rugendo mu Buyapani na Korea y'Epfo rushimikiye kubijanye n'umutekano. Thomas Kamirindi yadukurikiraniye iyi nkuru.
Kamala Harris yabanje gusura Ubuyapani mu rwego rw'imihango yabaye ejo kuwa kabiri yo gusezera burundu kuri Shinzo Abe. Shinzo Abe wigeze kuba minisitiri w'intebe w'Ubuyapani yishwe arashwe n'umugizi wa nabi mu kwezi kwa karindwi gushize. Abantu barenga 400,000 bari muri iyo mihango, barimo n'abategetsi b'abanyamahanga batandukanye nka minisitiri w'intebe w'Ubuhinde Narendra Modi, wa Australia Anthony Albanese na minisitiri w'intebe wungirije wa Korea y'Epfo Han Duk-soo. Mu biganiro byihariye bitandukanye yagiranye nabo buri wese ukwe, ndetse n'abayobozi b'u Buyapani ubwabo, Vice President Harris yagarutse ku cyo yise ubushotoranyi n'agasomborotso by'Ubushinwa ku kirwa cya Taiwan. Yashimangiye ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika itazatezuka ku mutekano w'inshuti zayo muri Aziya no gushyira hamwe kwabo. Kamala Harris azava mu Buyapani ajya muri Korea y'Epfo ejo kuwa kane.
Rakoze cyane Thomas. Uburusiya abarusiya bahimbwe n'ibihumbi bariko barahunga igihugu cyabo banka kwinjira mu gisirikare. Doni Thomas Kamirindi.
Ikigo ntaramakuru AP cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko kugera ejo hashize abantu barenga 194,000 bari bamaze kwambuka imipaka, hafi ya bose n'abagabo kandi bakiri bato. Guhunga byatangiye ku itariki ya 21 y'uku kwezi nyuma y'ijambo rya President Vladimir Putin yagejeje ku gihugu, avuga ko inkeragutabara 300,000 bagomba kugaruka mu gisirikare kugira ngo bajye kurwana muri Ukraine. Abahunga bavuga ko batabishaka. Ibihugu bya Kazakhstan na Georgia byombi bidasaba visa abarusiya nibyo byakira abahunga benshi kurusha ibindi bituranye n'Uburusiya. Nka Kazakhstan yonyine ubwayo ivuga ko imaze kwakira abarenga 100,000, ibindi bahungiramo ni nka za Finland, Norvège na Mongolia.
Barakoze bagenzi bacu Eugene Mukangusi na Thomas Kamirindi badushikirije amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko muri ko mubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mudusange no kuri internet turi kuri wezitatu@ radio yacu voa@com, no kuri YouTube na Facebook ni VOA radio yacu. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Idosiye ya Dr. Sahabo Christophe yahoze atwara ibitaro bikomeye byigenga Kira Hospital yafashe iyindi ntumbero. Umwe mu bamwunganira mu mategeko cyo kimwe n'uvukana na Dr. Sahabo baraye bafashwe barafungwa baragirizwa gushaka kumena amabanga yo muri iyo dosiye. Pierre Claver niyo nkuru araduha idoni dukuri inkuru.
Idosiye y'urubanza rwa Dr. Sahabo Christophe yahoze atwara ibitaro bikomeye byigenga Bujumbura Kira Hospital iguma ihindura isura uko bukeye uko bwije. Uyo ubafungiwe mu ibohero rikuru rya Mpemba kuva mu kwezi kwa gatanu y'umwaka, nyuma y'ukwezi n'igice yamaze mu biro by'iperereza. Abagerageza kumuvugira bose baratega ubwoba, ndetse harimwo n'abamuburanira nk'uko abanyene bavyivugira. Umwe muri bo Maitre Sandra Ndayizeye yarafashwe arafungwa kuva kuwa kabiri cyo kimwe n'umwe mu bavukana na Dr. Christophe Sahabo. Uwavukana na Sahabo yagirizwa ko yamuserukiye mu nama y'urwego nshingwantwaro rw'ibitaro Kira. Nico kimwe na babiri mu banyamitaye b'ibitaro Kira Hospital, Esperance Baranyizigiye na Claver Manonko, kuri uyu wa kabiri biriwe muri parke ya Muha hagati mu gisagara cha Bujumbura. Umunsi wose babazwa n'abacamanza bagirizwa ko boba baramenye amabanga muri iyo dosiye. Abo bavuga ko bafise ubwoba ko nabo nyene bashobora gufungwa. Abo cyo kimwe n'ikigo cy'abaswisse cyitwa Swiss Med International nibo bafise igice kinini cy'imitahe muri ibyo bitaro, ibice 68% nk'uko biri mu rwandiko rw'icyo kigo. Abashingwamanza baburanira Dr. Sahabo mu masentare mpuzamakungu bariyamirize fungwa ry'abo bantu babiri harimwo na mugenzi wabo Maitre Gustave Niyonzima, n'umwe muri bo kuri mikoro y'Ijwi rya Amerika.
aho uwo muntu avukana n'uwundi ahobwa ivyo uwo bavukana yakoze kandi dusanzwe tuzi ko la responsabilité individuelle kabona umushingwa manza yahora buranira muganga Christophe Sahabo nawe baramufashe baramupfunze kandi amategeka mukingira afise ubudahangarwa mu gihe ariko araburanira umukiriya wiwe rero ibi ni ibintu bitwereka ko atamategeka ariko arakurikizwa
amakuru y'u Amerika rifise nuko umujyango wa Domiciano Ndagizeye yahoze atwara Burundi wasavye ko umukobwa wiwe Maître Sandra Ndagizeye yorekugwa kuko kuri we afunzwe azira kazi kiwe ko kunganira abandi mu mategeko mu vyaha Dr Sahabu yagirizwa harimwo kunyuruza amatungo y'ivyo bitaro yamara ikigo c'abaswisse gifisemwo imitahe myinshi kiravyamiriza iryo shirame Swiss Med International yerekana ko leta y'u Burundi ifisemwo imitahe mike yobishaka kwigarurira yindi mitahe n'amatungo y'ibitaro kira ivyo umukuru w'igihugu nawe avyamirira kure president Ivariste Ndayishimiye yabigarutse ko mu kiganiro aheruka guha abamenyesha makuru n'abanyagihugu
n'igituma batanguye kumvuga cyane ku bya Dr Christophe yano nokubera ngira ngo ntaramuvugira ziko abantu bose namambaza uyu yapfungi wiki mbarira ingenge mpfunze ni iyihe mugaba bamwiye yuko byose ngene bimeze nkumva najiyomba procureur n'ari kugenda uko nyine nkumva se ngo tabara nta kundi se cyamba nabigi navuze nti ntegereza kubona amahera ya leta yari hose je ndiko ndavuga ntegereza kubona umutahe wa leta kugira tumenye inyungu tuzotwara cyurubanza abacyaje mu byimanza ibyo rero se subira kuvyinjiramo cha
aho bigeze abasigaye baburanira abo bafunzwe kubera iyo dossier y'ibitaro kira hospital bemeza ko iyo dossier icafuza ishusho y'igihugu
mu ntumbero yuko baca babona ko atagateka kazi na muntu kariho abantu bapfunga ingubusa kugira baba nyage urukomba amazi ibintu byabo baba bafise kuko urabona yuko nico twita mu gifaransa la spoliation y'ugutwara imitahe y'abazungu iri muri kira bitukisha izina ry'igihugu n'abandi ba investisseurs étrangers batazoga kamo gihugu babona ati ntituza ahantu baca badupfunga ahantu baca batunyaga utwacu
kuva Dr Sahabo afunzwe ibitaro yahora arongoye ubu bitwagwa na Charles Ndagijimana yabuze atwara sentare yubahiriza ibwirizwa washingiro aserukira inyungu za leta muri ivyo bitaro icirame Swiss Med International rifise imitahe myinshi mu rwandiko rwayo ijwi rya Amerika ryashoboye kuronka byatangaje ko inama y'ugwego cinkwa ntwaro yabanye n'imitahe muri ivyo bitaro yafashe ingingo ko ubutunzi bw'ivyo bitaro budasubira kuva mu mabanki kandi ko ubutwara ivyo bitaro azwi n'amategeko akiri Dr Sahabo iyo ngingo yamenyeshejwe amabanki yose aho ivyo bitaro bifise ubutunzi umukozi w'ibanki BCB yabwigiye ijwi rya Amerika ko bahawe amategeko ko atawuzosubira gusohora n'ifaranga na rimwe ku izina rya Kira Hospital umunyamategeko yigenga Notaire Didas Rudaragi yemeje ivyavuye muri iyo nama y'ugwego nshingwa ntwaro amaze kurenguka imbere y'ubutungane inshuro zibiri abazwa ko yoba yateye umukono kuwandiko rutarigwo ivyo Maître Rudaragi atemera ijwi rya Amerika ryashatse kumenya ico umuvugizi w'amaparike mu Burundi abivuga ko Agnes Bangiricenge yabwiye umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika ko idossier iri mu butungane atawurekuriwe kugira ico ayivuga ko itarahera Pierre Clavier Niyonkuru Kigali kubwijwi rya Amerika
Clavenio nkuru arakoze kuri iyo nkuru mu Rwanda naho abagore bagera kuri 75% kwijana bavuga ko bahuye na ruswa ishingiye ku gitsina mu kazi mu gihe abagabo ari 25% gusa ivyo ni bimwe mu vyagaragajwe n'ubushakashatsi bwakozwe ku bantu 1,200 bashizwe hanze byashizwe hanze n'ishirahamwe Transparency International mu Rwanda Asumta Kaboyi niwe waduteguriye inkuru
Uyu muryango uvuga ko mubabajijwe bagaragaje ko ruswa y'igitsina igaragara cyane mu rwego rw'abikorera aho igeze kuri 57% urwego rukurikirwa n'amashuri makuru bigeze kuri 42% mu nzego zibanze naho hatunzwe gatoki kuri ruswa igeze kuri 37% imiryango itagengwa na leta niyo igaragaza ruswa nye ishingiye ku gitsina kuko igeze kuri 12%. Madamu Ingabire Marie Makire uyobora uyu muryango yagaragaje ko iyi mibare yasohowe ari mike ugera ugereranije n'abatavuga iyi ruswa bagahitamo guceceka.
Iyi nayo iri mu ziremereye ziri hejuru cyane kuko nongere mbibutse ko ari ikintu kidakunze kuvuga nk'uko no mu bushakashatsi byagaragaye. Niba turinda tubona imibare ingana kuriya n'ushaka uyikube gatanu ugereranije n'abataba babivuze, ubwo rero iri hejuru pe, kuko abenshi rega baranabikubwira aba bana bakora mu mahoteli, abanyeshuri muri za kaminuza cyane cyane. Noneho na leta rero yayihaye icyuho kubera ko yafashe ihubuza abanyeshuri aho bari bafite amacumbi ariho Huye, ibazana hano i Kigali, ugasanga abana barabapanze amazu, ugasanga abana bakagira bakajya mu bibazo bibexpoza nyine.
Abayobozi banyuranye bari bitabiriye imurika ry'ubu bushakashatsi barimo abashinzwe inzego z'ubugenzacyaha, imiryango inyuranye itagengwa na leta, ndetse n'umuyobozi w'urwego rw'igihugu rushinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'uburinganire mu Rwanda, Madamu Rose Rwabuhihi, we yagaragaje ko ikibazo gikomeye kuko iyi ruswa itavugwa.
Ikibazo kigaragara hano gusa n'uko abantu badakunda kuvuga cyane ruswa ishingiye ku gitsina kandi hari biri mu nzego zose. Turagomba rero kwibaza buri rwego rwakora iki. Ubwo abikorera rwatunzwe agatoki cyane, ariko n'inzego za leta zatunzwe agatoki na sosiyete sivile yatunzwe agatoki, bivuga ngo iki kibazo kiri mu nzego zose. Twumva batanze amafaranga, twumva batanze amasambu, twumva bakoze ibintu byinshi, ariko ntabwo no mu makuru ntitubyumva cyane bihagije. Kubera iki? Nk'uko byagaragaye mu bushakashatsi, abantu ntabwo babiriportinga. Kuko niba uzanye ikibazo ukikajyana imaze imyaka itanu waravuye ku kazi uhunga ikibazo nka kiriya, urumva kugira ngo inzego zizabikurikirane biragorana.
Ubushakashatsi bwasohowe na Transparency International Rwanda bugaragaza ko abagore aribo bibasiwe cyane n'iyi ruswa. Mu batanze ubuhamya mu bushakashatsi bagaragaje uburyo batswe iyi ruswa.
Ngiye nagiye gushaka akazi, bosi arakampa, namusanze ari muri lodge abaranyeruriye, arambwira ngo kugira ngo akomeze ampa akazi cyadukomezanye ngo nuko nyine namuha. Ndamubwira ati nta kibazo, birangira nyine turyamanye, maze kujyana hatatu hose bimeze gutyo.
Nakoze muri kampani nkora muri njye mukobwa urimo. Bosi arambwira ati naragukunze. Nibwo bosi yaje kumpamagara tutagiye no gukora hari kwa gatandatu, arambwira ngo ndakeneye ku kazi. Njye naragukunze nabikubwiye kuva kera, nutemera ko tuzaryamana ntabwo nzaguha amanota nk'ayabanje. Ubwo nabonaga ari umupapa mukuru cyane ukuze, ndagenda mbiganiza mama, mama arangije arambwira ati rero sitaje ivemo.
Ubu bushakashatsi ariko bwanagaragaje ko n'abagabo babatse ruswa ishingiye ku gitsina, nubwo imibare ikiri hasi ugereranije n'abagore. Abagabo 25% nibo basabwe iyi ruswa. Umugabo byabayeho utagaragaje isura ye ndetse n'izina rye yasobanuye ko yahuye nayo.
Rwose narabibonye mu mdamu akajya abwira umwana w'umusore, yabanje kubimbwira njyewe ngo nzagenza kumumasa. Tuzana kubisikwanira cyane, icyo gihe ngira karengane cyane mu kazi ukajya nona ntoteza, igizaho rero no yadukira undi mwana w'umuhungu warabyemera.
Ubushakashatsi buje bukurikira ubwari bwasohotse mu mwaka w'2017 bwo bwari bwagaragaje ko ruswa ishingiye ku gitsina yiganje cyane mu mashuri makuru na za kaminuza, naho hagaragaye nk'icyo gihe hari mu butabera. Abakoze ubu bushakashatsi bemeza kugereranije n'ubwakozwe mu myaka itanu ishize, iyi ruswa isigaye ivugwa. Apolinari Mupiganyi, umuyobozi nshingwabikorwa w'umuryango urwanya ruswa n'akarengane.
Hari cyahindutse. Ubwa mbere abatangamakuru barirekura. Ni ibintu bidasanzwe kumva victime avuga ati giye byambaye. Gusa twakwifuza ko victime bari aba victime kandi babigeza kuri RIP. Ikindi mbona cyahindutse nuko nubwo bari aba perpetrators bari aba bayisaba barabikora barabizi neza ko amategeko abahana. Babikora afite ubwoba. Nanone bihishe inyuma ya yuriya mutangamakuru cyangwa yuriya mu victime, barabanza bagakora bakamureba akareba uwo muntu ubumenyi afite, icyizere yifitiye ni ikihe.
Umuryango urwanya ruswa n'akarengane mu Rwanda usaba abakorerwa ibi byaha ko bajya babivuga vuba kugira ngo ababigizemo uruhare bahanwe, kuko iyo batinze kubitangaza ibimenyetso bigora kubibona mu gihe biregewe. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Yarakoze asumta kabuye kuri iyo nkuru handi naho François Hollande yahoze ari president w'u Faransa ari mu rugendo muri Republika ya Demokrasia ya Kongo kuri uyu wa gatatu aragendera ibitaro vya Panzi kwa Dr Denis Mukwege Mr Clément Jima yaduteguriye iyi nkuru.
Uyu wahoze ari umukuru w'igihugu cy'u Faransa yageze muri Kongo kuri uyu wa kabiri. Mu ruzinduko rw'ibukavu yaraherekejwe n'umufasha we Madame Jirigaye, ambasaderi Bruno Aubert n'abandi bategetsi bo ku rwego rw'igihugu muri Congo. Bwana François Hollande akaba yitabiriye umuhango wo gufungura ku mugaragaro inyubako nshya n'ibikoresho bijyanye nayo byagenewe ubuvuzi bwo kubaga byo ku rwego rwo hejuru mu bitaro bya Panzi. Muganga Mukwege wegukanye igihembo cyitiriwe Nobel cy'uharaniye amahoro cya 2018 kubera ibikorwa akorera Hipanzi yashimye ubwitange bw'uyu wahoze ategeka Ubufaransa mu bikorwa by'ibi bitaro. Yagize ati
"À l'époque qu'il était président de la République française, m'avait remis le prix Chirac.
Igihe yari akiri perezida w'Ubufaransa yanshyikirije igihembo cyitiriwe Chirac. Kuva icyo gihe urugamba rwacu yarugize urwe, yaradushyigikiye, yatugiriye inama. None uyu munsi asohoje rimwe mu masezerano ye, kuko ubwo navugaga kuri Repubulika ya Demokarasi ya Congo yanyijeje ko umunsi umwe azaza kutureba akibonera ubwo ibibera muri iki gihugu. Rero kuri twe nyakubahwa perezida dutewe ishema no kubakira, na cyane ko tuzi ko kuza kwanyu ku bitaro bya Panzi gutanga ubutumwa bukomeye komeye bw'uko ihohoterwa ridakwiye kwemerwa. Kuza kwanyu ku bitaro bya Panzi biratugaragariza ubumuntu bwanyu." Ku ruhande rwe nawe Bwana Hollande yashimye umuhate wa Dr Mukwege hamwe n'abo bakorana, ariko kandi avuga ko hageze ko intandaro z'amabakorerwa abagore mu burasirazuba bwa Congo zihagarara burundu. Bwana François Hollande yabivuze muri aya magambo:
Niba
amakimbirane akomeje, niba intambara zikomeje, niba ingabo z'amahanga zitumiraho zidakenewe ahubwo ziza kwangiza, niba hakiri amabakorwa n'inyeshyamba z'ubwoko bwose, aha mushobora kuzuza inshingano zanyu zo gusana, kubaga, guhumuriza, ariko urwo rugendo ntirwazigera rurangira. Ni nayo mpamvu kuba kwanjye hano kutari gusa ikimenyetso cy'ubucuti, ikimenyetso cyo gushima gutsimbakaza umubano w'Ubufaransa bufitanye na Congo, ahubwo kugomba kuba n'ubukangurambaga bwo kurwanya ihohoterwa iryo ari ryo ryose rikorerwa abagore, n'ubwo gusaba guhagarika ukwivanga kw'amahanga hano muri Congo. Bwana François Hollande wategetse Ubufaransa kuva mu mwaka w'2012 kugeza mu 2017, abaye umutegetsi wa kabiri ukomeye ku mugabane w'Uburayi usuye uburasirazuba bwa Congo, by'umwihariko ibitaro bya Panzi. Muri iki gihe iki gice cy'igihugu gikomeje kuyogozwa n'intambara ziterwa n'imitwe yitwaje intwaro. Ni nyuma y'umwami Filipo w'Ububiligi n'abari bamuherekeje baherukaga i Bukavu mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka. Ubutumwa bw'aba bombi muri iki gice burasa guhamagarira ko amakimbirane n'intambara birangira. Uyu mutegetsi kandi asuye Congo mu gihe Ubufaransa burimo kugerageza gukora ubuhuza hagati y'ibihugu bya Congo n'u Rwanda, ubu bireba na ingwe biturutse ku ntambara z'umutwe wa M23 u Rwanda rushinjwa n'umuturanyi warwo gushyigikira. Icyakora ntibizwi niba uyu wahoze ategeka Ubufaransa ashobora kugira icyo avuga naho kuri iyi ngingo na Perezida Félix Tshisekedi wa Congo. Temistocle Mutijima, Ijwi rya Amerika mu burasirazuba bwa Congo.
Turamushimiye Temistocle Mutijima. Mu Burundi abantu batandatu bafungiwe mu gashoka komisariya y'igipolisi mu ntara ya Kayanza mu buraruko bw'igihugu kuva ku munsi wa mbere w'iyindwi. Eloge buri kaneza ni ofisi y'inkuru.
Bahagaritswe bose n'abagabo baturuka mu gacimbiri ka Mfunda muri zone Rwegura komine mu Rutayi ntara Kayanza mu buraruko bw'u Burundi. Abanyagihugu baho bamenyesha ko iyo mpamvu yishwe ku munsi wa mbere. Bakiyibona abanyagihugu batari bake begereye ikibira batekewe n'ubwoba, na cyane cyane abakenyezi n'abigeme, nk'uko babibonye babivuga kubera hari amakuru akwiragizwa ko impamvu zifata ku nguvu abantu b'igitsina gore. Abarindi kibira batubwiye ko bababajwe ahanini no kubona abanyagihugu bahisemo kwica iyo mpamvu, kandi bazi ko bashobora kubahamagara bakayisubiza mu kibanza cyayo. Nkuko amasanami y'u Amerika ryabonye yavyerekana, iyo mpamvu yarahimbuwe igice cy'epfo kije ukwacyo, icya ruguru ukwacyo, imbere yo gucibwa umutwe. Ivyabaye vyahagurukije umuyobozi mukuru w'ikigo kijejwe gukingira ibidukikije abanje guhamagarwa n'abajejwe intwaro mu Kayanza. Bekimasi Hatungimana avuga ko iyo mpamvu iri ku rutonde rwa mbere rw'ibikoko bibwirizwa gukingirwa mu isi kubera biri ku mushiro. Atera kama abanyagihugu baba hafi y'ishamba cimeza rya Kibira akabasaba kwirinda kubizimanganya.
ivyara bibaye no vuga ko bitagira izina kuko igikoko cimamfu igikoko kimeze nk'umuntu kidafungugwa bisigura ko mu abantu byumvira kwica igikoko cimamfu nk'iki nibaze yuko no kwica umuntu batobitinya arico gituma twashaka dutera kama bene igihugu bo ngaha mu Kayanza muri no zone ya Gwegura yuko n'ukuri bo vavanura niyo ngendo mbi ijanye kwa kubuzima ibikoko nk'ibi mu Burundi bwarasinye amasezerano mpuza makungu ajeje gukingira ibikoko n'ivyatsi biriko birasa nibihona amasezerano yitwa CITES kigikoko bita imamfu kiri ku ico twita annexe ya mbere bisigura yuko gitingiwe ku rugero rwo hejuru nayo amasezerano mpuza makungu
Hatunga imana twari kigo cy'igihugu kijejwe gukingira ibidukikije yasaba ubutungane guhana bwivuye inyuma bishyo mpamfu
Icyo twogira ko dusaba abajeje ubutungane mu ntara ya Kayanza iyi dosiye bo yifata nkama ahubwo bagira amatohoza yimbitse barabe icyatumye kino kinyabuzima gitakaza ubuzima kuko ni igikoko atamuntu ashobora gufungura kuko uwo fungura kino gikoko ni nkuko bibafungura n'abantu ni igikoko kimeze nk'umuntu bagira amatohoza yimbitse barabo bantu bababaza ico bari bagamije kugira bakubuzima kino kinyabuzima ni dosiye tuzobandanya dukwirikirana kugira turabe yuko bayitohoze niba baba bakeneye amategeko ahana akanda gahasha ubukozi bw'ikibi nkubu turayafite tuzabashikiriza kugira abashobore kuyisunga mu gufata ingingo
turetse mu ntara ya Kayanza no ku murwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura ku cicaro c'ikigo c'ubushikanganje bw'idukikije hari nkende zitazwi igitigiri zagurishijwe mu minsi iheze nk'uko vyemezwa n'abakozi b'ico kigo bavuga ko abazivye bakoze amayeri bazikwegera zibanza gusohoka ico kigo Umukuru w'ikigo kijejwe gukingira ibidukikije asigura ko bibabaje kubona hari abantu bacibaza ko ibikoko byose arizo gucira ku buhombo abazwa n'uko iyo ngendo ikomeza kwibonekeza kandi hari umugambi wo kuresha ba mukerarugendo biciye kuri izo bikoko
twatumaze imizi turi mu bikogwa byo kubimenyereza tubimenyereza kubonana n'abantu kuko murazi yuko ni bikoko iyo tubimenyereje neza birazana amafaranga y'agaciro kuri bajya bicuruzwa bya mukerarugendo ariko rero hatanguye ibivyuruhiga byo kubihiga muca mumva ikigogo twariko turakora Niko cyigije uko ngibidukikije cyo gikogwa tuca dusanga umengo ni nguvu ziko zirafubusa bino bikoko bibafise akamaro kanini ntangere haba ku butunzi bw'igihugu kubera biratuma ba mukerarugendo baza kugendera igihugu na rino shamba rihurumbirwa kuko murazi yuko rino shamba kuva muri kahize ryari shamba rihurumirwa na ba mukerarugendo
Uburundi ufite amoko amwe y'umuryango w'ibikoko ufise ishusho ya hafi y'umuntu primate mu Gifaransa arimo inkende imamfu inguga n'inkoto n'igihugu kibanye cy'u Rwanda catoye uburyo bwo kuzibyaza umusaruro Kila mwaka icyo gihugu gitunganya ibirori zitiriwe kwita izina ingagi. Ni umunsi ukomeye cyane kubera ibirori byitabirwa n'abatunzi benshi b'isi yose bashobora kurenga 500 igihugu n'abanyagihugu bakinjiza amafaranga atari make nk'uko mugenzi wacu akorera Kigali yasumutakabo yabitubwiye. Mu Burundi kugeza ubu biracyagoye gushyira mu ngiro uwo mugambi. Mbere impamvu zirenga 10 zarahawe Kenya kubwira zikingirwe mu nyuma zizotahukanwe. Hari mu myaka y'intambara. Izo mpamvu n'ubu ntizatahukanwa nk'uko amakuru dukura mu bushikanganji bw'idukikije mu Burundi yavyemeza eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi Ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV. Nakurikije icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri Radio yacu VOA. Turabaranditse.
Turiko turaja ku musozo w'ibiganiro n'amakuru twabashikirije kuri no saha ariko mbere yaho reka tubabwire ingingo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije avuga hirya no hino ku isi tubabwiye ko muri Burkina Faso bavuga ko igitero c'abagwanyi ba Kiyisilamu ku modoka zishyirahamwe ritanga imfashanyo cahitanye abasirikare 11 abasivile bagira ku 40 baraburiwe irengero ryabo twabwiye kandi ko muri Nigeria igihugu gishobora kuzohura n'ibibazo bikomeye by'imfungurwa gufungura nabi mu buraruko bushiruseruko bw'igihugu biturutse ku mutekano muke ibiciro biri hejuru n'ingaruka zihindagurika y'ibihe handi naho icegera cha president wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Kamala Harris ari mu rugendo mu Buyapani na Korea y'Epfo rushimikiye kubijanye n'umutekano twabye kandi ko kucica reka duhagarikire ngaho ibiganiro n'amakuru twabateguriye akanya katubanye gake. Turabashimiye cyane mwese mwaduteze amatwi kuri no saha. Mwari muri kumwe na Oya Nitangisha, kandashimiye na Nadia Taha yatufashije kubashikiriza amajwi mwumvise. Murakoze cyane.